ఇది నిజ్విది అమెరిక్. Radijwida Amerika ivugiri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse amahoro ikaze kuri radio yanyu mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25 31 na 41. Mu Burundi imiryango 250 yasenyewe n'imyuzure y'imvura mu mwaka w'2019 muri zone Nyamakarabo muri commune Mugina intara y'Ibitoke. Nubu baracasaba kubakirwa amazu yabo.
Inzu yanje kweri yarabomaguritse ihakwa guhitana n'umuryango nari mfise kweri warusigaye. Dusaba rero yuko leta yo dufashe ikaraba ukuntu yo dusubira mwize inzu kweri.
Ingorane twaciye tugira aho twokwiruhukije haciye hakurikira imvura y'umuyaga mwinshi. Uko imvura iguye zimwe zikaguruka izindi zikabomagurika.
Abo nabasinzikajwe n'imyuzure mu mwaka w'2019 mu ntara ya Cibitoke. Umuryango w'umwe bwa Afrika uvuga ko ufise icyizere ko ingabo z'igihugu cya Somalia zimaze kubaka ubushobozi buhagije bwo gufata inshingano zose z'umutekano w'igihugu cyabo. Ubwato bw'ingwano butatu bw'igihugu cy'Ubushinwa bwaragendeye igihugu cya Nigeria mu gihe hari impungenge ku migambi y'Ubushinwa mu karere gafitiye akamaro kanini ibihugu by'ibihangange byo ku isi. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, nimuje kure. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Isosiyete ya internet Meta yatanguje icese ku munsi wa gatatu muhora wo guhanahana ubutumwa wa Thread uzohiganwa n'urubuga Twitter. Yamara itanguzwa ryo muhora ku mugabane w'Uburaya ryarateteshejwe kubera impungenge ku makuru y'ibanga yerekeye abanyagihugu. Umuyobozi w'isosiyete Meta, Mark Zuckerberg, yatangaje ko umuhora Threads ari umuhora uzohiganwa bikomeye na Twitter ya Elon Musk yahuye n'abandi bahiganwa batari bake bubutse. Uwo muhora watangujwe n'umuhora mushasha uzokubakira ku muhora wari uhasanzwe wa Instagram uzokubakira ku bantu barenga imiliyaridi zibiri bari basanzwe bakoresha Instagram, mu bizotuma umuhora Threads udatangurira mu ihumbi. Umuyobozi wa Meta, Mark Zuckerberg, asanzwe ari we nyene Facebook, yatangaje ko abantu bagera ku miliyoni 30 bamaze kwiyandikisha kuri uyu muhora musha wa Threads amasaha makeyi inyuma y'uko utangujwe. Muri Afrika y'Epfo abantu 17 bapfuye bazize itoboka rya gaz mu ijoro ryo ku wa gatatu rishyira ejo ku munsi wa kane. Iyo sanganya yabereye mu gice abantu bamwe babamwo mu buryo bw'akajagari gacukurirwamo amabuye y'agaciro hafi y'igisagara cya Johannesburg. Inkuru dushikizwa na Themistocle Mutijima.
Abatabaye bakeka ko itoboka ryaba ryaturutse ku macupa ya gaze akoreshwa n'abacukuzi batemewe n'amategeko. Ako gace gakennye kanyurwamo n'umuhanda w'ibitaka ukikijwe n'utuzu duto ducinyije amabati gaherereye munsi y'ikirombe kitagikoreshwa. Ubwo yageraga habereye irisanganya kuri uyu wa kane, Bwana Panyanza Lesufi, minisitiri w'intebe w'intara ya Goteng, yabwiye itangazamakuru ko umuntu umwe wari wajyanywe kwa muganga nawe yapfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Uyu mutegetsi yavuze ko abapfuye ari 17 aho kuba 24 nk'uko byari byatangajwe mbere, kandi abandi 11 bakirimo kuvurwa. Urwego rushinzwe serivisi z'ubutabazi rwatangaje ko byabanje gukekwa ko ari uguturika kwabaye, ariko rwaje gusanga ari itoboka rya gaze. Aho byabereye hasanzwe icupa rya gaze yo mu bwoko bwa oxide de nitrate. Bwana William Ntradi, umuvugizi wa serivisi z'ubutabazi bwihuse, yavuze ko basanze abantu babarirwa muri za 40 barambaraye hasi kubera guhumeka iyo gazi ihumanya cyane. Uyu muvugizi yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko amaperereza y'ibanze yagaragaje ko iyi gazi yakoreshwaga n'abacukuzi batemewe bacukura zahabu muri aka gace ka Boksburg. Kubera kuzahazwa n'ubushomeri buhiganje, Afurika y'Epfo ibarizwamo ibihumbi by'abacukuzi batemewe n'amategeko biyisetsa amazama, bisobanura ngo abatarambirwa gushakisha mu rurimi rw'ikizuru. Abo batuye hanini mu duce turangwa n'imyubakire y'akajagari, bishora mu birombe byatawe kubera ko kenshi nta musaruro w'ubucukuzi ubu kihaboneka, bakajya gushakisha niba hari udusigarira tw'amabuye y'agaciro twaba turimo.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Walt Nota, umwe mu bakozi ba hafi cyane ba Donald Trump, bareganwa mu rubanza rumwe ku mabanga y'igihugu, yabwiye umucamanza ejo ku munsi wa kane ko azoburana ahakana ibyaha. Ibindi na Thomas Kamirindi.
Walt Nauta akurikiranweho ubufatanyacyaha. Umushinjacyaha yemeza ko yafashije shebuja guhisha amabanga y'igihugu atari yemerewe gutunga iwe mu rugo. Bombi bitabye umucamanza bwa mbere ku itariki ya 13 y'ukwezi gushize. Trump yavuze ko ahakana ibyaha, naho Nauta nta voka yari afite, byatumye umucamanza asubika kumwumva. Kuri uyu wa kane noneho yaramufite. Umucamanza yamubajije niba yarasomye ikirego nk'uko umushinjacyaha yacyanditse. Yashubije ngo yego nyakubahwa, avuga ko atemera ibyo aregwa. ntiyatinze mu rukiko yirinze kugira icyo atangariza abanyamakuru. Umucamanza yari yagennye ko urubanza rwa Trump na Nauta ruzatangira ku itariki ya 14 y'ukwezi gutaha kwa munani. Nyuma umushinjacyaha mukuru muri uru rubanza yasabye ku itariki yimurirwa kuri 11 y'ukwa 12 muri uyu mwaka.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi y'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www akabarungu radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi guhera ku itariki ya 17 y'uku kwezi, koperative z'abacukura ubutare zari zahagaritswe kuva mu mwaka wa 2021 zizokomoregwa zongere zikore. Umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati Javen Irakobuca yabitangaje mu ntara ya Kayanza ejo ku munsi wa kane. Desiré Tungimana yaduteguriye inkuru y'imvaho.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yari yarafashe iyo ngingo yo guhagarika abakora mu gisata cyo kwimba ubutare bose, kuko yari yavuze ko cyakora atacu cinjiriza leta. Kuruno wakane mu gisagara cha Kayanza mu hoteli Musumba niho habereye inama yo kuraba ingene ico gisata conagurwa abimba ubutare bagasubira ku kivi. Iyo nama yaremeshejwe n'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Javen Irakobuca, yari yitabiriwe n'ababuramatari bose b'u Burundi abajejwe umutekano mu ntara be nabo bakora akazi ko gucukura ubutare. Kugira akajagari karangwa muri ico gisata karanduranwe n'imizi, abakora bose bakore bazi n'ivyo bakora bigaragare. Javen Irakobuca yabategetse ko bakorana amasezerano yo guca igihugu kijejwe ubutare OBM.
Umwimbu wose ubonetse muri koperative ushikanwa muri BRB na koperative atawuri mu natiye hagati. Uyo muntu azoba asize agize iyo acte d'engagement acashirako n'abantu bose n'amatelefone yabo na identite yabo, abantu bose azashikana umwimbu muri BRB. Iyo acte d'engagement amaze kugisinya ucamumuhereza kopi acagenda atwaye aburamatari w'intara. Nta koperative n'imwe irenza site imwe mu gihugu cyose.
Iyo nyingo y'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yakiriwe neza n'abakora muri ico gisata. Abari bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika iyo nama ikirangira.
Twe bintu abapeda mu koperative twashimye kubera yuko ariho ibitagenda neza, twabonye komengo ubu tugiye kubikemura tubiringanize tushe ku murongo. Muri make rero twebwe turakengurutse.
Nukuri natwebwe twese twari mu inama twakengurutse. Twakengurutse kuko ugwimbo abanyagihugu twebwe tumenye dusanzwe dukora twova rudusubije mu minwe. Hama aho byagiye biragenda nabi mu gihe giheze twahabonye nacyo tugiye kwikebuka. Twari twagowe abantu twadivisiyo dukora ntwagira icyo turya. Ariko ubu no mu miryango batangiye kutubaza ati sinama yagenze gute, twamaze kubabwira ko inama yabaye nziza cyane.
Ivyo bintu byo mu kuzimu Imana yari yatwihereye kavuza ati nitu birondere tuvyimbe bitugaburire bidufashe mu kurihira abana amashuri. Imana imwongereze imigisha yo kubaho.
Umushikiranganji wa mbere Ndira ko buca yagabishije abo bose bakora mu gisata cy'ubutare bazohirahira ngo bakore ibitandukanye n'inzira ya leta ko bazohanwa bimwe bikomeye.
Akajagari gateza guhagarara muri iki gihugu uzofatwa ariko aracaragiza n'ubutunzi bw'igihugu burazi by'amategeko bari kurira. Dutegereza gucungira ubutare bwacu tugacungira ubutunzi bwacu, kandi uwo muntu wese azovuga ngo abutwaye mu nzira itariyo wese tumuhari ivomo. Abantu mujejwereza operasiyo muri UBN mugende mu bijagate yaje navuze mu kigiranganje wa mbere no mwabyumvise nca mugera mu bijagate mujejwereza operasiyo nanje nzobopera nimuzomenya niyo nabatari kirije.
Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Hami Kishahayo, intara ivugamwo cyane urudandazwa rwa magendu cyane cyane muri komine Kabarore ihanurubiyo n'igihugu cy'u Rwanda, yemereye mu kigiranganje wa mbere ko ubwo busuma busubiza inyuma igihugu agiye kubutuza. Yemaze ko abakora urwo rudandazwa bafise amayeri menshi bakoresha, ariko ngo nabo ntibasinziriye.
Basigaye barungika abana kubera ko baba bazi ko uwo mwana ari mu mine atazaba afite urubanza, urumva yuko ari iyindi ngendo bafurode bagiye biga. Rero n'ubu nubwo bafashe ubwo bundi buhinga nabwo nyine tukibaza ko tuzobahasha ntibazo duterana intambwe, kuko nk'uko yakuba mushikiranganji wa mbere mwami wadushikiriza nta mufurodere n'umwe azoduterana intambwe. Umuntu wese asiza guhitunga ry'igihugu cyangwa asaba uritunga ry'igihugu uwo tuzomwirukako ushika ubwo we gito tubutujije.
igenekezo ya 19 y'ukwezi kwa gatandatu inama shinga mateka y'Burundi yaremeje ijana ku ijana intego y'ibwirizwa risubiramwo igisata cy'ubutare mu Burundi mu mafaranga Burundi buzokoresha mu mwaka uza muri icyo gisata igihugu citeze kuhakura imiliyaridi 26 z'amafaranga y'amarundi umushikiranganje w'ubutare n'agataka Uwizeye Ibrahim yemereye inama shinga mateka ko abona neza ko ayo mafaranga bazuyashikana Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Tukiri mu Burundi imiryango amajana 250 yasenyewe n'imyuzure y'imvura yo mu mwaka wa 2019 muri zone Nyamakarabo muri komine Mugina intara ya Kibitoke n'ubu baracasaba kubakirwa amazu yabo iyo myuzure kandi cyo gihe yahitanye abantu 28 nk'uko leta yavyemeje ibindi kuri iyi nkuru turabishyikizwa na Eloge buri kaneza
Manasendi ho kubgayo bari mu bakuru b'imiryango wa 250 amazu yabo yatituwe n'imyuzura yo mu 2019 muri komine Mugina intara ya Kibitoke mu buraruko bushe burengero bw'u Burundi yaciye yimurirwa muri site yitwa Gisheke yubatswe muri zone Nyamakarabo yo muri iyo komine nyene mu 2020 ndiho kubgayo yabwijwe ya Amerika ko we n'abagenzi be atagahengwe n'ubu bararonka
Ingorane twaciye tugira aho twokwiruhukije haciye hakurikira imvura y'umuyaga mwinshi uko imvura iguye zimwe zikaguruka izindi zikabomagurika byatanguye bukebuke habomoka nkenke kwibaza ngo ni bukebuke ziranduruka zirabomoka zose zirahera ubu rero twese dusa n'ababahanze tumaze kuva mu bihomoka turiruhutsa ariko ingorane yakurikiye nuko inzu twubatse zaciye zibomoka zose imvura iguye idusanga mu mazu
Tomanya Benda yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari imbere y'inzu yiwe isa n'umusaka yemeza ko mu minsi heze yasidutse ihakwa kumuhekura
inzu yanje kweri yarabomaguritse ihakwa guhitana n'umuryango nari mfise kweri wari usigaye dusaba rero yuko leta yogirane yo dufashe ikaraba ukuntu aha hantu yogirane yo dusubira mu izinzu kweri abantu botikira nk'abambere
Bujenya ndi mubandi wati ingoma yakukanze irahuhumugahunga iyo yibutse abantu yabonye bahitanwa n'imyuzura mu ntango zo kwa 12 2019 akibuka ko bazoze bihe by'agatasi agahinda karamwica agatekerwa n'ubwoba
Ubonera turi mu kangaratete aho imvura butsitasurira. Turafise ibibazo turabugiranya ne kose abana tukabegeraniriza hamwe biturutse aho twari yo hakurya ibihomoka biba. Ukuntu twagize ingorane abana mamwe bakagwa mu cumba abandi mu kindi cyubu. Imvura iguye mu ijoro abana duca tubegeraniriza mu cumba kimwe ngo tugwe hamwe.
Naro zatanda yavugwa yarokotse inzu yiwe imaze kubomokerwa ko n'umusozi afise ivyo bibazo n'umwitwarariko nyene.
Hajye umusozi warasidukiye kunzu Imana irandokora. Burya rero leta igize ngo hinga ngo iratwizeze igitangaza ugira itwubakire. Burya nyene twaraje ngo turubakiwe ntitwubakiwe ibiti biriko birahenuka utwo kujya waraje mu nzu usanga imbwa zaraye zirakwega zitwara wagenda kugahinga naho kurondera rasiyo y'abana ugasanga abasoma batwaye n'udusafuriya baduhaye baratutwivye nta kintu na kimwe leta rero kugeza ubu ni ibirabe iraba uburyo bw'uko yo tugira naho imvura itasubira mu kwicenda turashyira twese nkaje aho higeje mu ijoro carabomotse ngira Imana kibomokera inyuma iyo kibomokera mu nzu umwana wanjye yarahajyamye n'abana batatu baba barashize
turatunze kuri iyo mukuru wa site ya Gisheke avuga ko amazu yitwa ko yasanuwe atamwaka yamaze atarongera gusiduka
baraduhaye ibikoresho kugira ngo umwene gihugu wese inyambe aronke ahantu ashobora kuba ko ntahantu twagira tuba twayidusembereye mu mihana itandukanye ku masengero twarakoze turashyira ko nagwa cumi tahe zacamije zitangura kuza zirabomagurika atana makaziramara
yemeza ko bakunda kuba amasanganya cyane cyane y'abana batudukirwa ko n'inzu ababyeyi baroye kwikenura kure y'imihana agasaba leta kugarukira kuri iyo miryango
turafise imungenge cyane aho abana benshi tubasiga mu ngo tukaja dusanga bamwe bakomeretse bivanye n'inzu ziguma zibomora umwanya ku mwanya mbaba dusubiriramo leta n'umubyeyi ico dusaba nuko hanini iyo tugarukira
Jean Bosco ndayikengurukiye aje rw'inyubako muri komine Mugina menyesha ku kibazo cy'abahuye n'imyuzura yo mu 2019 n'ubu bakaba bataronka uburaro bujemeye kizwe aremesha akora amashyira hamwe arikararaba uko yo bagarukira ko
Bere bariyo barabukwiweze world chat baragiyeyo aho serova batuca hijya no hino twerekana yuko bajya bene gihugu bafashwa kandi baratumye ko bashobora kubikora nkuko babikora n'ahandi bidusaba abanyagihugu no kubungabunga izo nzu uko ziri kose bakazibungabunga ahantu inda hari izibomose bakaraba uburyo basanasana hanyuma se natwe tukaguma kutuzisha hijya no hino turaba batuye muri leta nziza Ahí está tu fuerza, tu cuerpo, y vas a tirar.
Mwijoro jitaliki ya kane rishiru wa gata anu kwa chumina kabili mwimbibi na chumini chenda. Imi uzura imvura yono njibinu vzinshi yongeli hitana banu mirongibinu munani mwrizone nyamakarabo mwukore etavze emeje. Imi jangigira kugihumbi ya limuwe. Yamara mwimu wanyagi hugu wafugako ibitigiriza wa hitani weniyo mnyu uzura vze obabirenga ibizata angajwe kubera harabandi banu batigeze basu bila kutoru kwa kushikubu. Eroje ulikaneza Juhuja Amerika.
Imbunzi z'abarundi amajana 3,083 zarahungutse ejo ku munsi wa kane zivuye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihizindi zirenga 2,000 ziriko zirasaba ubuhungiro muri ico gihugu. Inkuru y'umumenyesha makuru Vedaste Ngabo ari buvira.
Aba barundi 3,082 bahungutse babifashijwemo n'ishyirahamwe rya SER hamwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi. Nabari basanzwe mu nkambi za Mulongwe, Lusenda ndetse no mu mujyi wa Bubira muri quartier za Kavimvira. Zimwe muri zimpunzi zahungutse zari mu modokari z'amakamyu za SR. Izindi nazo zirimo abagore batwite n'abafite abana b'impinja ndetse n'abasaza n'abagwaye zari mu modokari zizwi ku izina rya Land Cruiser. Bimenye Imana Jean-Claude n'umubyeyi w'abana barindwi yahungutse avuye mu nkambi ya Mulongwe yemeza yuko ibibazo yaramaze mu imyaka 5 mu buhungiro ari byo byatumye ahunguka.
Impamvu twe duhungutse nuko aho twari turi ubwa mbere turabona ko umutekano wacu utifashe neza. Ariko tukumva amatwi dusumira ko mu gihugu cy'u Burundi umutekano ari wose. Nukuvuga rero ko twebwe ahantu turi umutekano wacu ntiwifashe neza mu ngo zikurikira. Icya mbere ni kijyanye n'inzara muri make abantu benshi barashonje kuko nk'ubu turamaze igihe kirekire tudapokera. Igira kabiri turumva no mu mbozo z'umutekano nyene ko umutekano wa Kongo utifashe neza.
Aba barundi bahungutse bashimangira ko amahoro ari mu Burundi ari mu byatumye bafata ingingo yo gusubira mu gihugu cyabo. Nubwo bamwe muri bo bavuga yuko nta mazu n'amatongo bafite.
Ni ikintu kame bo dufasha nuko bo duhereza aho tuzokuba. Nka je navuye muri 2015 nari mpanze nta parasera afise rero mu Burundi ariko nasimye ko notaha mu Burundi mu gihugu kiwaje.
Gusa bamwe mu bakurikiranira hafi kugunguka hari abemeza yuko amafaranga angana n'amadolari 200 haseri iha izi mpunzi zihungutse ari yatuma zihunguka ku bwinshi. Salum Freddy n'umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira yari muri iki gikorwa cyo guhungura aba barundi 3,082 yabwiye Ijwi ry'Amerika ko muri abo benshi batahukanwe ari mu ntara za Cibitoki Bubanza bagizwe n'imiryango 119. Uyu muyobozi avuga yuko nubwo bari mu gikorwa cyo guhungura impunzi z'abarundi hari izindi 200 bamaze iminsi bakira mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavivira. Sindayihebura Emmanueline amaze amezi 5 ari gusaba ubuhungiro muri Congo yavuye mu ntara y'Ibubanza twamusanze mu nkambi y'agateganyo ya Kavivira.
Je ndiko mpunga kubera ibibazo umuntu abafisi so kuvuga ko urashobora kuba ubaye ahantu kabaho hantu urapanze urumupangaye na parcel ofise nta murima ukurima mu ofise gacubana abantu baje kukunyanya asamwe ijoro ntabwo bazi wowe uchu hitamo kugira uvuga ati inzara iranyishye cendo mwana banza kunyanya asamwe ijoro uvuga ati nje nanje ndomotse imana yema gusana ronkaho cankagenda ndomotse iyo nzogwa nzogwa imbere.
Gusa aba bari gusaba ubuhungiro bavuga yuko aho bakambitse bugarijwe n'ibibazo kuko bataratangira guhabwa amafaranga yo guhahisha atangwa n'ishyirahamwe rya PAM.
Twebwe baratuzanye mu makomva tuje mu buhungiro hanyuma rero ntacyo na kimwe twarose turuko nyene two kujya baduhaye baduhaye two kujya tw'imisi ibiri hanyuma rero cha turatujya turahera nta safuriya nta bido n'akabido baduhaye akabido kamwe.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo yerekana yuko mu barundi 5,000 iteganya guhungura uyu mwaka w'2023 hamaze guhunguka abarenga gato 2,000. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo haseri barura impunzi z'abarundi zirenga 43,000 zirimo iziba mu makambi ndetse no hanze yazo. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Leta y'u Rwanda ibandanya kuvuga ko yiteguye kwakira impunzi z'abimukira mu rwego rw'amasezerano y'ubufatanye yashyizwe ku mukono n'Ubwongereza n'u Rwanda. Mu minsi mike irangiye, sentare yungururizwamo imanza y'Ubwongereza yemeje ko impunzi zitazorungwikwa mu Rwanda, ruvuga ko atamutekano uhagije uhari. Icyo gihe umwe mu Banyarwanda baba mu Bwongereza yavuganye na Venuste Nshimiyimana yarashimye icyemezo cy'iyo sentare. Ejo kuwa kane Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Egide Ruhasha undi munyarwanda ba mu Bwongereza nawe akurikirana politike z'ibihugu byombi atanyuzwe n'icyemezo cy'iyo sentare.
Icyemezo cy'urukiko nakifashe nabi cyane, nabonye mbese harajemo ikintu nakwita nge ko ari ikinyoma, kuko mu by'ukuri kwita igihugu cy'u Rwanda ko ari igihugu kitari mu mutekano, ko rwose sekurite y'abantu ngo ari ikibazo, nge nakwibaza nti ntagiye giteze umwami wabo ubu ngubu King Charles wa gatatu, hanyuma ndetse na Queen Camilla bari bari mu Rwanda, Boris Johnson wari ministre w'intebe yari mu Rwanda, abaministre babo ba home office babiri bose bamaze kujya mu Rwanda, nge nkaba nakwibaza nese iki gihugu ko mbere yuko cyohereza abayobozi bo kuri urwo rwego mu gihugu cy'u Rwanda baba babanje kureba ikirebara n'umutekano, ese bari babaroshye noneho mu gihe bari babohereje mu gihugu cy'u Rwanda? Ikindi kandi igihugu cy'u Rwanda cyagiye cyakira amanama akomeye mu by'ukuri yagiye yakira abakuru b'ibihugu benshi ariko icyarimwe, hari Togam, hari Francophonie, ejo bundi habaye inama ya FIFA.
None se ari ayo mashyirahamwe arengera uburenganzira bwa kiremwa muntu arimo ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ni bamwe mu bagiye mu rukiko bitwaje ibyo bisi bimenyetso byerekana yuko izo mpunzi ziramutse zimuriwe mu Rwanda zitahagirira zitahabonera umutekano ukwiye, abo bo ubasubiza iki ku bimenyetso batanze?
None se ayo mashyirahamwe areba abimukira cyangwa se impunzi ziba zivuye mu gihugu cy'Ubwongereza gusa cyangwa se HCR? Kuko mu Rwanda ntabwo arizo mpunzi zaba zigiyeyo zonyine. Ese bazi neza ko mu Rwanda haba ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi zavuye muri Kongo? Bazi ko mu Rwanda habaye impunzi zavuye i Burundi? Ese bazi ko mu Rwanda hari impunzi ziva muri Libya? Ese izo mpunzi zose ko ziza zikabaho zikabaho neza kugeza ku mashuri n'ejo bundi? Murabizi ko abana babonye amanota menshi ari abana baba mu nkambi ya Mahamba. Ubuse koko ni iki kintu baba baheraho?
Hari impunzi yitwa Said Hashim ikomoka muri Afghanistan, yavuze yuko yageze hano mu Bwongereza amaze amezi menshi agenda arara rubunda, yanyuze no mu Bufaransa afata ubwo bwato buto arambuka agera mu Bwongereza, akavuga ko asa n'uwageze aho yifuzaga kugera, akaba atewe impungenge no kuba yakoherezwa mu Rwanda, ndetse akavuga ati aho kugira ngo banjyane mu Rwanda basubiza muri Afghanistan. Ibyo avuga ubitekereza ku iki?
Uwo yagize amahirwe arahagera, none se abatarahageze tujya tubona bagwa mu mazi, abana, abakecuru, abantu bose bagwa mu mazi, ese bariya bo noneho we yababwira iki? Ese ko tuba muri iki gihugu tubikurikirana bya buri munsi, uwo nguwo se yibagiwe ikamyo ikoze mu bwoko bwa frigo bafashe bakarundamo abantu, ariko kubera ko bari bibagiwe ko ari frigo cyangwa se ko bibazaga ko baza kubafungura ku gihe, ntabwo iyo kamyo yaje kagera hano abantu barenga 20 bangahe bapfuye. None se abo ngabo we arababwira iki? Icya mbere ni ubuzima bw'abantu. Njyewe njya mvuga nti iki gihugu gifite sekurite iteye ubwoba. Iyo abo bantu binjira bakinjira mu bwato bavuye mu Faransa, ubundi banavuga bati uwagakwiye kwaka ubuhunzi igihugu cya mbere ugezemo cy'amahoro. Ese ku kibihugu nk'ububiligi mu Faransa baba bababona muri ayo mashyamba burira za train, burira makamyo, burira ayo mato, bakaza bapfa bakagera hano, hanyuma amato akajya kubakuramo bapfuye. Ugeze hano rero ntiyagakwiye kuvuga ngo kuko ahageze ngo noneho yibagirwa abazaza bakagwa mu mazi nyuma ye. Ntabwo numva ko icyo ngicyo ari icyemezo yaratisha ngo nuko yahageze ngo noneho ngo abandi bazaze bapfe, kandi baracyahari. U Rwanda reka rubikore, u Rwanda burya abantu benshi babayeho ari impunzi, abantu babayeho baba nabi mu nkambi, ku buryo ako kababaro barakazi.
Egide Ruhashya, ndagushimye cyane kubaka kanyu haye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze Venice, kandi murakoze cyane Ijwi ry'Amerika.
Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika uvuga ko ufise icyizere ko ingabo z'igihugu cya Somalia zimaze kubaka ubushobozi buhagije bwo gufata inshingano zose z'umutekano w'igihugu cyabo. Ingabo z'amahoro z'uwo muryango zose zitegerezwa kuba zavuye muri icyo gihugu mu mpera z'umwaka utaha. Inkuru ya Ignatius Bahiza ari muri Uganda.
Umuyobozi w'ubutumwa bwiza bacuho bw'igisirikare cy'ibihugu by'umuryango w'Ubumwe bwa Afrika muri Somalia, ATMIS, Ambassador Mohamed El Aminesef, niwe wumvikanishije iyo ngingo. mu kiganiro n'abanyamakuru hakoreshejwe urubuga rwa Zoom. Uyu muyobozi yavuze ko ishingano nyamukuru zo kurinda abasivili muri Somalia ari inshingano za guverinoma y'icyo gihugu. Umwanzuro w'umuryango w'abibumbye nimero 2687 wafashwe mu kwezi gushize wahamagariye Somalia kuvugurura gahunda y'umutekano w'igihugu no kubungabunga gahunda z'inzego z'umutekano wayo kugira ngo zishobore guhangana n'umutwe wa Al-Shabaab. Uyu muyobozi w'umuryango wa Afrika yavuze kandi ko ikibazo cy'ubwiyunge bwa Somalia kizakemurwa ku buryo burambye mu gihe ingabo z'igihugu zizatunganya inshingano zazo nta nkomyi. Ati igisirikare cy'umuryango nyafurika gifitiye icyizere icya leta ya Somalia. Tuzi ko tutaje kuguma hano ubuziraherezo, twaje hano tubisabwe na leta ya Somalia gushyigikira abaturage bayo. Iyo urebye ingabo z'igihugu cya Somalia uko zari zimeze imyaka 10 ishize kongera ukazirira mu myaka 5 ishize n'uko zimeze ubu ngubu, hari itandukaniro rinini cyane. Ubu bafite ubushobozi, ariko tuzakomeza kubaha inkunga iyo ari yo yose mu gihe tukiri hano. Uganda nicyo gihugu cyabaye cya mbere gutanga ingabo zafashije kwigiza inyuma umutwe w'indagondwa wa Al-Shabaab wari ufite 70% by'umujyi wa Mogadishu mu 2007. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Kulaije avuga ko iki cyemezo cyihuse.
Kuko kubaka igihugu si ibintu bihutira, kandi cyane cyane igihugu cyari kimaze imyaka 30 nk'aya nta government kivuga kuko gifite nta gisirikare nta polisi. Uvuga rero ngo uyu mwanya atukana inyoni nisohoke ni ibintu byihuse bishobora gusubiza inyuma kandi inyungu igihugu cya Somalia cyari kigezeho. Abayobozi b'igihugu bafiteyo ingabo ndumva ko ibitekerezo byabo bisa nk'icyo nkubwiye ko twakabaye dutegereje, tugakomeza nyine gufasha Abasomali kubaka igisirikare n'igipolisi.
Naganiriye kandi na Abdulazak Mohamed, impunzi yo muri Somalia iba muri Uganda, niba tekereza ko kuvana ingabo za Afrika mu gihugu cye bibaha ibyiringiro nk'impunzi ko igihugu cyabo kigiye kongera kugira umutekano usesuye watuma batahuka. Ati umuryango umwe bwa Afrika ufite uburenganzira bwo kuvuga ko ushobora kuva muri Somalia, ndetse na guverinoma ya Somalia ifite uburenganzira bwo kuvuga ko ubu ishobora kwirindira umutekano. Ariko se abaturage bo batekereza iki? Bafitiye ingabo za leta icyizere? Igihugu cyacu kiracyaterwa na Al-Shabaab kandi mu bukungu kiracyakemye cyane kugira ngo natwe nk'impunzi tube twasubirayo gutangira ubuzima bushya. Iyo igihugu gikemye mu bukungu kiba gifite n'intege nke mu by'umutekano, kuri twe haracyari kare cyane kugira ngo tube twahitamo gutaha. Ingabo za Uganda UPDF zimaze hafi imyaka 16 muri Somalia zagabweho igitero gikomeye n'abarwanyi ba Al-Shabaab mu kwezi kwa gatanu. Kimwe n'izindi ngabo ziva mu bindi bihugu, UPDF yatakaje abasirikare n'abandi barakomereka muri iyo myaka imazeyo irwanya Al-Shabaab. Nabajije General Kulaije niba atari impamvu ihagije yo kuva muri Somalia.
Abasirikare gutakaza ubuzima bwabo barwanira umutekano wa Afrika ni ikintu cy'ishema. Ko nyine ibitekerezo byacu no bivuga ko uyu munyafurika hari abe mu mutekano agira amahoro.
Uburundi, Kenya, Ethiopia na Djibouti n'ibindi bihugu byatanze abasirikare bo kugarura amahoro muri Somalia, kandi abaperezida b'ibyo bihugu bahuriye i Kampala mu kwezi kwa kane kugira ngo baganire ku buryo bwo gutangira kugarura ingabo zabo kuva muri Somalia. Muri iyo nama, perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yijeje bagenzi be ko ingabo ze inyinshi muri zo zaherewe imyitozo ya gisirikare muri Uganda ziteguye guhangana n'ibibazo by'umutekano w'igihugu cyazo. Umuryango nyafurika uvuga ko ikiciro cya mbere cyo gutahura ingabo z'amahanga cyatangiye mu kwezi gushize, kandi 2000 muri bo bava mu bihugu bitandukanye bamaze kuva ku butaka bwa Somalia. Ubu hasigaye abasirikare 16586, kandi ikiciro kizakurikiraho kizatangira mu kwezi gutaha aho abandi basirikare 3000 bazava muri Somalia. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Njoti mwalimu dute za matwi ahani bigani lovzachu bigarukie. Tura wa shimie kuwa mga dukulikiranye mubigani lovzachu. Tuba tumila kubandanya mudukulikirana mubigani lovzi misi yose tuwa shikiriza mutuundu ni Kinyarwanda. Kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugiri bihe vyiza.